Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hazwe.
Kazi nzamba katika kawe tulawahaye mngiriwe tuwe kazi makuru tuwatewe kwa chikiriza tukwa mnungibili nwara nunga kwa mnungibili na mnungibili nari mwe ya makuru tuwategure kwa chikiriza agizwe ningi ngonguru nguru zikurikira umwarimu muri kaminuza mu gisata cy'ukumenyesha amakuru Mari Soleil Frère yaraye yasandaje mu muryango w'amenyesha makuru mu Burundi ngo nazo kwibagira ivyo yakoze mu guteza imbere umwuga wo kumenyesha makuru akaba arimo no gutanguza igisata cyo kunonosora bijanye no kumenyesha makuru muri kaminuza y'u Burundi. Mugisata cy'umutekano n'ibidukikije umuntu umwe yaraye yishwe n'imvubu muri zone ya Gitaza ni mu manuko bw'igihugu naho mu gisagara cya Bujumbura insinga n'ibiti vy'amatara navyo nyene vyaraye bihatikiriye kubera igihuhusi cyarimo imvura n'umuyaga. Mugabane ku isoko nk'uko bimenyere ku minsi ya gatandatu kigabane 14 rw'amaradiyo tuzakubashikiriza ibijanye no gukingira amashamba ayo nayo ngo kaba ageramiwe n'abari bajejwe kuyakingira muraza kubikurikira nuko vya makomisi ya gatandatu kandi ngumukurangiza no makuru tubabwira amakuru yaranze inondwi turiko turasozera tubabahaye ikaze muri ano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
kato Inzamba gateka kwa mtu kire karakandi kibiri raho kuri YouTube ino saku bimana nilatuma amajuna masanamu bibashikira nene meje kuwa bugira umujango wa menyesha makuru mu Burundi urinu mwabaro mwishi ukumenyesha urupu gumu paso ni Mari Soleil Frère uko akabaru mwigisha muri za kaminuza akabaru nosoye ibijanye n'umwuga kumenyesha amakuru kubwa alexandre ni unge kwa rongo runani kwa menyesha makuru mu Burundi ibeji gumu paso ni yaragize uruhara runini ni mwiterambere ry'umwuga ukumenyesha amakuru mu Burundi na cyane cyane mu kugira uruhara rwo gushinga igisata cyo kwigisha abenyesha makuru muri kaminuza y'u Burundi. Tega matwi Alexandre Niyunge ko arongoye ishiramwe ry'amenyesha makuru mu Burundi ibeji.
Urupfu rwa Mari Soleil Frère mwigisha muri kaminuza rwaratubabaje cyane gose kuko uwo mwigisha yagize uruhara runini cyane gose rukomeye mu gushyiraho ishuri yigisha amenyesha makuru yise Master Complementaire en Journalisme. Mbere nogira nti naragize amahirwe yo kuba mu ba mbere bakurikiye iyo shuri. Yari umwigisha rero akomeye, yari umwigisha yagize uruhara runini kugira ngo habeho ibinyamakuru n'abamenyesha makuru bazi umwuga bawize. Ni ikintu gikomeye cyane rwose. Uwo mwigisha yaranditse ibitabo bitari bike bijyanye n'ibimenyeshamakuru haba mu gihugu cacu no muri kano karere reka mbere n'ahandi hose. Nuvuga rero ko kubimenyeshamakuru no kubimenyeshamakuru Burundi urupfu rwa Mari Soleil Frère rudusizemo igihengeri gikomeye mbere nkaboneraho n'akaryo ko guhoza umuryango wiwe ku izina ry'urunani rw'abamenyeshamakuru mu Burundi no ku izina ry'iwanje nyene raheza kumwifuriza yuko yoruhuka mahoro.
Alexandre Niyunge kwa rongo y'unani rw'amenyesha makuru UBG. Makuru wavugwa mu gisata cy'umutekano afuto yafatiye mu gisata cy'ibidukikije umuntu umwe yaraye yishwe n'imvubu ku mugoroba wa kuri uyu wa gatanu muri zone ya Gitaza komine Muhuta intara ya Rumonge. Amakuru ava ngaho muri komine ya Muhuta avuga ko ikiziga cy'uwo yariwe n'iyo mvubu kitari bwaboneke gushika kuri wa gatandatu. Abanyagihugu bakaba bavuga ko batekewe n'ubwoba kw'ibyo bikoko byo mu kiyaga bimaze iminsi birya abantu. Ni nkuru twategura mugenzi wacu Prosper Nzisabira.
Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu nk'igihe cy'isaha 11 niho uwo mwana yaribwa n'imvubu mu gihe yari agiye koga mu kiyaga Tanganyika. Uyu yariwe n'imvubu ni umwana yiga mu mwaka wa gatanu aho nyene muri zone Gitaza nk'uko amakuru atangwa n'abanyagihugu bo muri iyo zone abivuga. Aba banyagihugu baramenyesha ko bagerageje guca babimenyesha abajejwe intwaro cyo kimwe n'abajejwe igisirikare gikorera aho hafi mu kiyaga Tanganyika kugira ngo babafashe kurondera ikiziga cy'uyu mwana ariko barakibura. Gushika ku mutaga wo kuri uyu wa gatandatu ikiziga cy'uyu mwana nticari bwaboneke. Uwo mwana agize kabiri yishwe n'imvubu mu kiringo kidashika amezi atatu aho muri zone Gitaza ya komine Muhuta nk'uko abo banyagihugu babivuga. Mu gihe basaba kw'iyo mvubu yokwicwa kuko iteye umutekano muke mu kigo kijejwe gukingira ibidukikije n'ibinyabuzima hoho suko babibona. Umuyobozi mukuru w'icyo kigo aherutse kuvuga ko ibyo bikoko nyabuna bivogegwa kandi atari ivyo kwicwa. Ivyo bikaba biri uko mu gihe no muri komine Rumonge muri iyo ntara nyene abarenga batandatu bamaze kwicwa n'ivyo bikoko, abarenga 10 barakomereka mu mazone ya Minago na Kizuka nkuko amakuru ava muri iyo ntara atangwa n'abanyagihugu abandanya bivuga.
Prosper Nzisabira mu gisata cy'ibidukikije nyene amazone ibiti bimanitse ko insinga z'umuyaga nkuba byaraye bitanywe n'imvura ivanze n'umuyaga yona ikaba yagoye kumuhinga mukuru uyu wa gatanu mu gisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu mu gisagara bakavuga ko iyo mvura yaguye umwanya muto bakabona ko ari nk'isibe, bagasaba abajejwe indagurika ry'ibihe kuza baravuga imvura igihe igwira uko ingana kugira abanyagihugu bamenye inyifato bugira igihe cyose babonye imvura ikuvye. Niho tugurira umugenzi wacu Bonfise Nyongere.
Nkuko amakuru dukura ngaho ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi I Bujumbura bimenyesha, iyo mvura yatangwa kugwa nk'igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo aho yazananye umuyaga mwinshi, ibyatumye amazu atari make aguruka cyane cyane mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Muri ayo harimo isengero ry'abaporoti ryitwa Zion riri muri karitsiye y'icenda muri zone ya Ngagara, hamwe n'ihangari ibikwamo imodokari z'ubushikiranganyi bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange hamwe n'umutekano. Imodokari zari zihari harimo nashaka zitabwa tangure kugenda zikaba zarononekeye cyo kimwe na bimwe bikoresho by'igipolisi byari muri ico kibanza. Amakuru nyene akavuga ko ico gihe nyene ibiti bitatu bitwara umuyaga nkuba ibarabara rije ku kibuga c'indege ca Bujumbura byahenutse, ivyatumye umuyaga nkuba ukena muri ico gice. Abahomvye ivyabo basaba abagira neza kubagarukira ko nayo ababa mu gisagara ca Bujumbura basaba bajire kuraba ivyihindagurika ry'ibihe kuja bababwira ku gihe igihe cyose imvura igi ye kugwa kugira amenyifato bogira mu bihe bidasanzwe nk'ivyo. Iyo mvura yaguye mu gisagara cha Bujumbura ikaba yahitanye kandi amazu atandatu n'amashuri abiri yo muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura. Imvura nk'iyo ikaba yarigeze kugwa mu mwaka w'2014 ituma uruzi gasenye ruta inzira ihitana abantu n'ibintu, isiga abanyagihugu ba mu makati muraro ku gisagara cha Bujumbura mu kangaratete.
Bonfise Niyongere, Radio Nzamba, amakuru tubandaniriza hariya mu Mugamba.
Ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kugwanya ikiza cya coronavirus? Ni gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni, ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimara n'iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ijyari biri ngombwa gukaraba iminwa. Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga. Imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigeri ku biganza ushobora kuba wanduye, be rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ku imigera ugatwisigarana mu kiganza.
Ako nakamo ka Radio Nzamba agateka kawe
ifadikanije na Internet News ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Hadwa Nzamba gateka kawa bari mu Mugamba, abantu babiri bari mu minwe y'inyamiramabi muri komine Mugamba intara ya Bururi kuva kuri wa kane. Amakuru avaho muri iyo komine akaba avuga ko bahagaritswe n'igipolisi nyuma yo gufatanwa mu mihana iwabo ibitansi byitirirwa komine, ibyo navyo bikaba ari bya magendu. Mu gipolisi bakavuga ko hari n'abandi bariko barondegwa. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Patrick Mitabaro.
Ijo bitasi byafashwe byose bifise agaciro k'amafaranga y'amarundi arenga gato imiliyoni zine. Amakuru ava muri komine ya Mugamba avuga ko umugwi wa mbere w'ibyo bitasi watowe kuitwa Patrice Habiyambere wo ku musozi Kibezi, wakaba yafatanywe udutabo tw'ibitasi tugera ku 27 tw'amafaranga 1,000,000 kamwe kamwe kose, hamwe n'utundi tugera ku 23 tw'amafaranga 50,000 y'amarundi. Wa kabiri ni Samuel Niyonkinzo, akaba asanzwe akora akazi ko gufasha umunyabigega wa komine ya Mugamba, yabatanuye udutabo tw'amafaranga angana n'150,000 y'amatagisi yatojwe, hamwe n'utundi 13 kamwe kamwe kose k'5,500. Ivyo bikaba vyatowe ku rugo rwiwe ku mutumba wa Muyange Kavumu. amakuru ava mu bakozi ba komine ya Mugamba avuga ko igipolisi cyagiye gusaka abagabo babiri kuko bari bikekwa gukoresha ibyo bitasi by'amagendo. Aya makuru kandi aremezwa ari igipolisi cyagiye gusaka kuri iyo miryango kikanamenyesha ko ibitasi byatowe bifite agaciro k'amafaranga y'amarundi arenga miliyoni zine. Abagabo babiri rero cyo kimwe n'abandi bakorana bakaba bari mu minwe y'inyamira mu komine ya Mugamba ni mu ntara ya Bururi. Amakuru ava mu gipolisi akaba bandanye yemeza ko ibyo bitasi by'amagendo byakorewe kandi bisohokera mu gisagara cha Bujumbura. Mu gipolisi basigura ko amatohoza akibandanya.
Patrick Mitabaro mu kubandanya amakuru twashikiriza mu gisata cy'unani rw'amaradiyo. Tugiye kwashikiriza ikigabane ku isoko n'umunsi ikigabane ku isoko kikaba kiza kubabwira uko amashamba n'ibindi bidukikije bibangamiwe aho naho kaba bibangamiwe n'abari bajejwe kubikingira ku isoko mu gishikirizwa na Thierry Bigirindavi.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA idwi y'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu mwaka w'1933 ababirigi batwara Burundi bagize amashamba yose yari mu gihugu ibanza vya leta bikingiwe. Ariko itegeko rigenga amashamba kingiwe ryagiye gushirwaho n'ingingo yo mukuru w'igihugu yo kuwa gatatu Ntwarante umwaka w'1988. Igwirana ry'abantu be n'imiriro ya Nyakanga nimwe mu byagiye birabangamira ibidukikije na cyane cyane amashamba kimeza kingiwe. Nero no munsi hirya no hino mu gihugu amashamba kingiwe yifashe gute koko guki ngo agarukigwe? Ngibyo tugera tuganire ko muri kino gihe ku isoko cyo kuri 2024 umwaka w'2021 Thierry Bigirindavi nje niko ndakibashikiriza kaze. Ubundi bufise amashamba kingiwe mu mihingi itandukanye y'igihugu. Tezo niyo ngabo wa Radio RPA arayatwibutsa.
Igihugu cy'u Burundi gifite ubwoko bwinshi bw'amashamba. Isoko ryacu mu bushikiranganje bw'ibidukikije mu gisata cy'amashamba bimenyesha ko hari ubwa mbere impongore kama. Ku bw'iryo soko, impongore zirimwo inyamaswa mu Burundi zifise uburinganire bungana na hegitari 180,000. Izo nazo ni uruhongore rwa Ruvubu, rwa Kibira hamwe n'urwa Rusizi. Isoko ryacu riharura kandi ko u Burundi bufise amashamba 5 akingiwe. Hari ishamba rya Gisagara mu ntara ya Cankuzo na bandanya zalake mu ntara ya Makamba. Isoko ryacu rivuga ko ayo mashamba afise uburinganire bwa hegitari 170,000. Hari kandi amashamba akingiwe ya Mukungu, Rukambasi na Kinoso afise uburinganire bwa hegitari 224,500. Kumwe no mu Kirundo hari hegitari zikingiwe 175,070. Nkuko iryo soko ribandanya ribivuga, u Burundi bufise kandi amashamba cimeza akingiwe bita mu Gifaransa réserve naturelle cyane cyane mu manuko bw'igihugu. Ishamba cimeza riri mu ntara ya Bururi rifise ihegitari 3,200. Irya Kigwena mu ntara ya Rumonge rikaba rifise hegitari 500, hamwe rero n'irya Vyanda Rumonge rifise hegitari 4,500. Ubwo butunzi rero bw'igihugu mu bijanye n'amashamba burabangamiwe. Intambamyi ya mbere akaba ari kiremwa muntu. Ingaruka zikaba zibonekeza ku binyabuzima n'abantu nyene badasigaye inyuma.
Nkuko muvyumviye ayo mashamba nahakingiwe arageramiwe. Kuri mikro ya Bensange ndakuriye kuri Radio Inzamba, Mamelisi arushimike arongoye ishyirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije aratubwira ababangamiye ayo mashamba mu Burundi.
Umwasi wa mbere agerami ayo mashamba cimeza kingiwe mu Burundi n'ukudakurikiza amategeko agenga amashamba. Abo nabashya mu ngira ayo mategeko bwa mbere n'abajejwe ikigobepe kwikomine hose hari ujejwe intwaro umustanteri, hari inyamiramabi, hari komiseri, hariho procureri mu ntara, hariho buramatari mu ntara. Ayo mashamba akabogegwa agahonywa izo nzego zose ziri ngaho izuba riva. Umwasi wa babiri n'abantu bagerera muri ayo mashamba bakarimayo dutanze nk'akarorero igiri shamba cimeza rikuru rya Kibira aho bahavuga ko abategetsi bariko bararimayo ibigori n'ibiraya ivyo rero nakamara maza uraje nk'ishamba cimeza rya Rukambasi ibiryango yenda amajana abiri n'iyindi yagerereyeyo izuba riva ishamba cimeza rya Byanda ishamba cimeza rya Kinoso ayo mashamba yose tuvuga yuko asigaye avugwa nko ku izina hanyuma uwundi mwasi nabagenda guca ya makara nabaja guca imbaho z'agaciro hanyuma rero uwundi mwasi akwikira nabaturira nabahigi be nabarondera imiti y'ikirundi muri ayo mashamba cimeza
none umuti wobuhe kugira ayo mashamba ntagenda akagirire n'ubunyezi usubire tumbirize mamerisa ushimike
no gushira mu ngiro ayo mategeko akingira ayo mashamba cimeza ikigira kabiri nuko yokora ibishoboka byose maze gukingira ayo mashamba igashira mu ngiro amategeko mpuza makunga asaba ko igihugu cyose cogira nibiburi ibice 18 % by'amashamba cimeza mu mwaka w'2014 twari tugeze ku bice 6/6 n'inusu mu kugwiza yandi mashamba rero dusaba leta nibi hariho umusozi ufise ibice garagara umusozi wa Gihinga uri mu ntara ya Mwaro umusozi wa Mpungwe umusozi wa Nkoma umusozi wa Birime umusozi wa Inanzegwe umusozi wa Kibimbi Kigambwe iyo nayo ikaba iri mu ntara za Rutana Ruyigi Bururi na Makamba igihugu kitagira amashamba ntikigira amazi kicicwa n'uruzuba nta mwimbu n'ugutorera inyishirama ikibazo kigwirirana ry'abantu umwanya wose abantu bazoba bagwirirana ku murindo asanzwe amatonga kaga uzosanga leta itagishoboye gukontrola ingene abo bantu bavogera ayo mashamba
amashamba n'itunga ridasanzwe ku gihugu biba no kubakibamwo ayo nayo akaba akeneye gushaka kwa leta mu ikurikizwa ry'amategeko akingira amashamba n'intererano y'umwe wese mu banyagihugu abajejwe intwaro n'abajejwe gukingira amashamba aha kandi aho duce dusozerera ikigabane ku isoko cuno munsi Thierry Bigindavyi twari kumwe nkaba ndabike banuye
cari ikiganiro ku isoko
ikiganiro ku isoko cunani rw'amaradiyo barakoze bagenzi bacu Thierry Bigindavyi niwe yakibashikirije twatumushimiye mukurangiza amakuru twatubwiye kwashikiriza kuri radio Inzamba gateka kawe nkuko byamugenda ku minsi ya gatandatu twashikirize amakuru yanditswe n'imesha makuru ku Burundi ayo nayo mukaba mwateguriye kandi mashikirizwa na mugenzi wacu Jean Baptiste Birea
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Imanya kwikirana ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye bya hano iwacu mushikirizwa na jewe Jean Baptiste Bireha Neva yakubise igipfunsi ku meza yobari impinduka byandikwa n'ikinyamakuru iwacu hamaze iminsi haca ku buhinga ngurukana bumenyi amasanamu yerekana President Evariste Ndayishimiye ariko ahereza isabuni ujejwe gutunganya ibikorwa mu ishyirahamwe ry'uburimyi mu kw'igihugu akaba yari yagendeye intara ya Kirundo muri komine Bugabira ahari umwonga batekanijwe kurimwamwo igitegwa cy'umuceri nkuko iwacu kibandanya acandika President Ndayishimiye yaragabishije abakozi ba leta aho yavuze ko abo bose batitaho imirimo yabo batazoronka umushahara nayo ngo bahembwe batakoze bazosubiza ayo mafaranga ari aho hazuri mwacu gitegwa cy'umuceri yavuze ko kubera uyo mwonga utatunganijwe neza igihugu cahombeye byinshi akagabisha abo bose bazosubira ukinisha uyu mugambi wo kurima igitegwa cy'umuceri ku bwa Gustave Niyonzima yenonosoye amategeko ngo igikuru sugugabisha canke gufuta abakoze nabi igihambaye ngo kubashengeza imbere y'ubutungane intahi kabakubita mu gahanga nayo hoho ngo bitari uko kubari gusiga inkore abarundi ku maso imbwa isana iragisubije mu ntara ya Kirundo byandikwa n'ikinyamakuru Netpress cyandika kivuga ko abantu 14 harimo abanyeshuri bariwe n'imbwa isana ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo ku igenekezo rya 17 za kuno kwezi abajejwe intwaro bakaba basabye abanyagihugu kobo za batembera na ibihiri kugira ngo bashobore kwivuna iyo mbwa mu gihe bahuye abo bariwe n'iyo mbwa ubu bakaba bariko bavurirwa ku bitaro bikuru byo mu Kirundo ibyo bikaba byemezwa na Luwinzi Tunga ajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara ya Kirundo ahavuga kandi ko bafise imiti ihagije yo kuvura abo bagwayi Rupapuro rw'icubahiro kuri inkuru nziza amashashi y'inka kuri Evariste Ndayishimiye byandikwa n'ikinyamakuru Burundi Delinet ntibikiri agaseseshwa rumuri inkuru y'iteraniro y'inama nshikiranganji ntare rugamba iri mu gisagara ca Bujumbura yitiriwe Petero inkuru nziza ibyo bikaba bibaye inyuma atanu umwaka wari bwarangire president inkuru nziza ashengeye sivyo gusa Evariste Ndayishimiye aherutse kwitirira ishure ry'imyuga gisumbuye gibugenda na Petero inkuru nziza ngo kuko akiriho yitanze cyane kugira ngo iryo shure ryubakwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba kandi yamenyesheje ko hagiye kubakwa igorofa y'akarorero izitirirwa umuhisi inkuru nziza ndetse nk'uko icyo kinyamakuru Burundi Internet kibandanya cyandika Evariste Ndayishimiye asaba ko uwo wese azorengana yabari ku maguru canke mu modokari ahari intatemwa ya Petero inkuru nziza azohagarara akamunamira gukiza buterere hakicwa muzinda tubisoma mu kinyamakuru iwacu bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Kididaguzo muri zone Muzinda komine Rugazi mu ntara ya Bubanza bavuga ko babangamiwe cyane n'imyanda yavuye ku buterere iza guta muri iyo micungararo iwacu ikandika kivuga ko ivyo byabaye inyuma yaho hafatiwe ingingo yo kwimurira ikibanza cyo gutabwamwo imyavu cahura ku buterere gikimurirwa ku Muzinda abanyagihugu bakiduga bavuga ko umunuko urusazi ruduma bibangamiye cyane bakabona ko bashobora no kwandura indwara zifatiye ku isuku rike nk'amacinya kurera n'ibindi abanyagihugu bakavuga ko atabantu babana n'imyanda ivyo ngo byakozwe ni akamaramaza musanteri wa komine Rugazi za Kenyandwi akavuga ko ico kibanza cyo ku Muzinda kitari cagenewe gutabwamwo imicafu ivuye mu gisagara cya Bujumbura ahubwo ngo cari cagenewe kurobanura iyo micafu ndetse ikanahingurwa nino ngaha ivyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye bya hano iwacu bigarukiye kabashimiye mwese mwadukurikira
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Nuko amakuru yanditswe ku Burundi mu ndondo itwo turasoze aniyo waciye asoze na makuru tariko turashikiriza kuri uyu wa gatandatu genekezo rya 20 ukwezi kwa ntwarane n'umusi impoza makungu wariwe ishiramwe ryavuga rimwe rw'igifaransa kwisi ino sa kubw'Imana yakoze no mwunga bw'ijuma Eddie Claude Nazwe na bashikirije ano makuru nabifurize kugira weekend nziza